Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rije kwashikiza iganiro vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mura mutejuti mwese mu duteza amatwi uyu munsi ni kwa mbere tariki 29 y'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2019 muri kumwe na Federica Unikije. Abanyarwanda barasabwa kwipimisha ingwara y'umwijima.
Ari bene se kwandura ni kimwe byandura kimwe n'agakoko gatera sida tuzandura cyane cyane mu maraso. Umuntu uyirwaye ashobora kwanduza undi basangiye ikintu kiri ha maraso.
Uyu ni muganga Damascene Mukuza arongoye ishyirahamwe ryo kurwanya agakoko gatera umwungira wa sida hamwe n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimwo hepatite mu kigo cy'igihugu kijejwe amagara y'abantu. Iyi nkuru cyakimene inkuru yerekeye ingingo zafashwe n'abategetsi bo mu karere ka Rubavu yo kwigiza kurekiza cya Ebola. Inkuru yerekeye abanywanyi b'umugambwe SNL mu Burundi babandanya kurabuzwa, hamwe n'inkuru yerekeye ibirego bivuga ku basirikare bo mu gihugu cya Congo bashobora kuba barize inka z'aborozi yo muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu y'Epfo. Turazigaruka ku mukanya. Imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloise Bigirimana atushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, ndamutse nabo tuzindukanye muri aka gatondo. Muri Afrika, umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram warishe abantu bagera kuri 65 bari ku maziko mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria, nk'uko byashikirijwe n'abategetsi muri ako karere jo ku munsi w'Imana. Ni mu gihe biharuro vya mbere vyavuga ko 23 aribo bishwe. Buramatari wa leta biciwemwo Mohamed Bulama avuga ko abandi bantu 10 bakomeretse, kandi ico gitero koba kwari kwihora ku barwanyi ba Boko Haram. 11 bishwe n'abanyagihugu mu ndwi zibiri ziheze. Mu ndwi iheze abanyanigeria niho bibuka imyaka 10 Boko Haram itanguye kwica abantu, aho abantu barenga 30,000 ari bo bamaze kwasiga ubuzima, n'abaharurwa mu mamiliyoni bakaba barataye ingo zabo. Muri Sudani, ibiganiro byo gutora umuti ku bibazo bigisigaye hagati y'abasivile n'abasirikare bafashe ubutegetsi bitekanijwe kongera kuba ejo ku munsi wa kabiri, nk'uko byashikirijwe n'umuhuza muri ibyo biganiro. Izo mpande zibiri ziza zarasinya amasezerano yo kugabangana ubutegetsi, aho bumvikanye gushinga leta mfata kibanza izoganisha igihugu ku butegetsi bw'abasivile. Umuhuza yarungitswe n'umuryango umwe bwa Afrika, Mohamed El Hassan yashikirije jo ku munsi w'Imana kuri ibiganiro bizoba ivyo kwemeranya no gutangaza ibwirizwa shingiro rishasha. Ikindi gice cya kabiri cy'amasezerano kizoba gisigaye kikazokwibanda ku kwemeranya ku bazoja muri leta, kwirungikwa ry'abasirikare hamwe no guha ubudahangarwa abajenerali bagize uruhara mu kwica abari mu myerekano ihitiye, nk'uko byashikirijwe na Babikre Facile aserukira abakoze imyerekano. Hano muri Amerika, Perezida wa Leta Zunze za Amerika yatangaje ko umuyobozi wiwe w'ikigo kijejwe iperereza mu gihugu Dan Coats yatanze imihoho n'inyuma y'imyaka 2 agenywe muri ayo mabanga. Aho hagiye haraba ukutumvikana n'ibiro vya Perezida. Trump yashikirije akoresheje urubuga rwa Twitter ejo ku munsi w'Imana ko Coats azosezera muri ayo mabanga ku itariki ya 15 z'ukwezi kuza k'umunani. Coats yarongoye ico kigo kuva mu kwezi kwa gatatu 2017, yamye adahuza na Trump ku bibazo bitari bike vyerekeye iperereza, harimwo politike ya Amerika ku Burusiya, programu ya nukleere na Korea ya Ruguru, hamwe kandi nimba Irani yaraciye kubiri vy'ukuri n'amasezerano ya nukleere yo muri 2015 Perezida Donald Trump yaruhiye kuvamo. Abategetsi bo muri Afghanistan bavuga ko igisasu cyari gitezwe mu modokari hamwe n'igitero cyagabwe n'abitwaje ibirwanisho byahitanye abantu babiri bikomeretsa abandi 25. Abayibonye bavuga ko abiyahuzi bitwaje ibirwanisho biremereye binjiye mu mbuga y'inyubako ikoregwamwo n'umuhari wa politiki urongowe na Amrahe Saleh yigeze kubarongoye iperereza muri ico gihugu. Ni nawe mukandida mu kibanza cha vice perezida ku ruhande rw'abashigikiye perezida Ashraf Ghani mu matora agiye kuba muri ico gihugu. Ico gitero cyagabwe haheze amasaha make perezida Ghani hamwe na Saleh bavuye mu myiyamamazo ya politike yo mu matora y'umukuru w'igihugu. Irani hamwe n'ibindi bihugu rutura byagumye mu masezerano ya nuclear yo mu 2015 abuza Teherani guhingura ibirwanisho bya nuclear cyashikirije ejo ku munsi w'Imana ko biyagumyemwo. Naho Irani yamye ishikiriza ko igiye kutubahiriza bimwe muri ayo masezerano mu gihe ibihugu bya Buraya bitofasha kugira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikureho ibihano by'ubutunzi yafatiye ico gihugu. Abadiplomati ba Irani babonanye na bagenzi babo Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Ishirahamwe ry'Ubumwe bwa Buraya, Ubushinwa hamwe n'Uburusiya, Ivyene mu gihugu ca Autriche. Intumwa za Irani hamwe n'iz'Ubushinwa zashikirije ko uwo mubonano wabaye ngira kamaro. Izo mpande zabonanye inyuma y'icuka kibi gihitiye mu ndwi ziheze mu karere k'uburasiruko bwo hagati, aho Irani na Amerika batangaje bose ko bakururanye indege za drone mu kigobe cya Hormuz, ahaca igice kimwe ku bitanu cy'ubwato bw'ibitoro mpuzamakungu.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza. Tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda, inkuru zo mu karere ka Afrika iyaga binini. Izi nkuru tuzitangurire mu Burundi, aho abanywanyi barenga 20 mu gambwe SNL bahagaritswe bagafungwa, abandi nabo bagakubitwa kuva ku munsi wa kane w'indwi yaraye irangiye mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Ingoro zirenga zine nazo zarasenywe canke zarahumanijwe, harimwo iyo Rwasa yuguruye kuri uyu wa gatandatu muri zone Minago, aho ni mu ntara ya Rumonge. Umukuru mugambwe SNL yagiza abagize komite z'umutekano kuba inyuma y'ivyo bikorwa yita ivyo kutihanganiranira. Avuga ko mugambwe SNL batanze raporo werekana ababikoze, agasaba bajejwe intwaro n'ubutungane kugira amatohoza ataho yegamiye. Ni inkuru ya Eloge Birikaneza, umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Nairobi mu gihugu ca Kenya.
Mu buraruko bw'u Burundi muri zone Mukerwa ya komine Busoni mu ntara ya Kirundo, abanywanyi bane ba SNL barahagaritswe barakubitwa rwose mu ijoro ryo kuwa kane imbere yo kurekurwa ibiruruma mu gaturuturuko kuwa gatanu. Bagirijwe n'abajeje intwaro gukora inama zitemewe. Kuri uwo munsi nyene wa kane mu ntara ya Ngozi muri zone Gatsinda muri komine Mumba, abanywanyi ndwi b'uwo mugambwe barahagaritswe n'umukuru w'iyo zone, nabo nyene bagirijwe icaha kimwe na bagenzi babo bo muri Busoni. Muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi, naho hafashwe hongera hakubagurwa imisoro itatu bivugwa ko yari yavuye Bujumbura ya kuramukanya. Leopold Ndayisaba, umusitanteri wa komine Gihanga bafungiwemo, yemeje ko bafashwe n'abagize komite z'umutekano kandi ko bikekwa kuba bari mu migwi y'abasuma b'abagizi ba nabi. Nabo nyene bahagaritswe kuwa kane. Mu ijoro ry'uwo munsi mu makomine ya Mpanda na Rugazi muri Bubanza nyene, ingoro zibiri za SNL zaratewe ivyandiko vyose biriko birafutwa, mu gihe iyindi yegereye umugwa mukuru wa Mpanda yugajwe amagufuri n'abantu bataramenyekana. Mu manuka bushira uburengero muri komine n'intara ya Rumonge, ingoro ya SNL yasizwe amazira ntoki ivyandiko vyose n'imenyetso birasibanganywa mu ijoro ryo kuwa kane rishira uwa gatanu muri zone Kizuka. Muri zone Kigwena iryo joro nyene, umunywanyi wa SNL yafatiwe ku ngoro yaho arayizamu yagirizwa gukora inama yo mu Kinyegero. Bukeye bwaho mu ijoro ryo kuwa gatanu, naho muri zone Minago iyo komine nyene, ingoro yari kugururwa kuwa gatandatu yarabomowe ibiri muri iyo biribwa. Nticabujije agatongo Rwasa atwara SNL gukora icyo yari yagambiriye. Yanahavugiye abo yibaza bakora ayo mabi.
Rega, hari amete zobatse ariko zirakoka. Jo bari Jemara numva ngo hari ngo bita ngo komitego z'umutirikano kuzigizwe na bose. None bijabaye zirihe. Ibi byabaye bari. Jewe ndiko ndatohoza abo bantu bajejwe ibyo bakwa ngo bajejwe ibyo babesha abantu bari mu mitekano. Niwe rambe no baza kufata. Niwe usiguru kuna abantu boza uko amatwa sumira bakava mu yindi ntara bakaja mu kikomine imwe zibiri ushika naho bashika ngaha. Baca gutsa makomine atatu yose. Ni akane bamwe bavuye mu yindi ntara. None ayo makomite ari akuriki. None zana mabavuga ngo zijoro kuko zibazakoze. Mwihangane nta mburi gahita kandi nta joro ridaca.
Rwazahamagarira abanywanyi biwe kwirinda kwihora.
Baba ndi biga baraca kubadodobereza ngo mukora amanama y'ijoro niho bakora ibi. Ngo niburo nka wo mukorera ngo bikunde bamarire mu busho nibabwagure. Nimumbwire umugambwe wemewe n'itegeko shikiranganje wubahirije ibwirizwa shingiro wubahirije amabwirizwa yose ari mu gihugu woja gukora ibintu byo mu runyegero gute woja gukora inama winyegeza ubunda bunda gute ikintu ndabasabye n'ubu mwirinde akazotoro mwirinde namwe kuzotora kuko abagira ibihe barondera induru mugabo ntayo dukeneye nta niyo tuzobafasha dushaka kubaka uburundi bwa bose none ko bakomoye ni muri gaha abandi mu ijoro bararuhuka kugira ngo buce baje ku mirimo nabo barara barakiyebya ngo baje gutobanga amaziranuke ntihagire umuntu yumvira kwihora kuko wocuwe inyuma y'ubugizi ibi uwo munyepolitike aza gutobanga amaziranuke imbore ndabikujyuko uyo munyapolitike aza kugwana n'imbome akuzana imigambi ngo ayibwire abanyagihugu canke abenegihugu bayitahuye bamushyigikire batayitahuye naho uburenganzira bwabo n'umunyepolitike by'ukuri.
Oya
umukuru wa senere hari n'ikindi kintu yagarutseko abamugwanya amazi imitsi bakwiragiza ku mbuga hwaniro
arundi jambo jambo ngo ngo senere bikoresha ngo amahera ya kagame kagame aratagabu ubu mwamba ya mahera kagame abahari ninde amaze kumubona ugamo barabikwiza we mama mbona amahera ya buyoya ibintu byinshi biteye isoni mukandagira ndababwire iyo umuntu atavize ibyo avuga akuganye iby'isaku mu Burundi yaba ariko baravuga mwene uko baba bakikiriza kuko n'ababaha bakavuga ngo n'igikoresho cy'abatutsi nenda abandi bikoresho nabyo nyine biramaze muri abatutsi muzobashira abahutu muzobashira abatwa muzobashira hari uwiremye muri mwebwe cyangwa uwiremye muri bo iki gihugu ni mwavutse kirimo abahutu n'abatwa n'abatutsi ibisego cya kubesha ngo basenere ngo bagenda ni hoho ngo kazigendanye ngaha n'izari guturika bakazuba nta n'izo ndabasabye kuzorondera kuko igoho irakugira umuja.
Amatora y'umwaka uza mu byicaro bitandukanye azotangura kuwa 20 ukwezi kwa gatanu atanguranye nayo umukuru w'igihugu abashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine arangirane nayo abahanuzi bo ku mitumba kuwa 28. Mu kuyitegurira neza rwasahamagarira indongozi za politike guhindura n'inyigisho z'ubuntu hamwe no kwihanganiranira abanywanyi bazo. Eroje urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
umuryango nyarwanda urwanya ingwara z'umwijima usaba abanyarwanda kwipimisha iyo ngwara hakiri kare kuko mu Rwanda imiti yabonetse kandi itangirwa ubuntu. Umunsi w'ejo wa Mungu wari umunsi mpuzamakungu hariwe kurwanya ingwara z'umwijima abanyagihugu mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge barongeye gusobanurirwa n'abahoze arwaye ingwara y'umwijima yo mu bwoko bwa C ububi bwayo hamwe n'ukuntu buhangana nayo. Ni inkuru ya Asumta Kabuyi umunyesha makuru w'ijwi ry'Amerika ya Kigali mu Rwanda.
Kwa 28 z'ukwezi kwa 7 buri mwaka isizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara z'umwijima. Kuri uyu munsi ishyirahamwe nyarwanda ry'abahoze barwaye iyi ndwara y'umwijima cyane cyane yo mu bwoko bwa C bakanguriye abaturage bo mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge kwipimisha indwara hakiri kare bakamenya uko bahagaze. Bwana Rutikanga Jean Bosco ni uyobora umuryango Nyarwanda urwanya indwara z'umwijima.
Icyo turimo gukora ni ukugira ngo ubusobozi burahari mu Rwanda, imiti irahari itangiye guhabwa. Urumva ko nakubwiye ko banayihaye abaturage ku buntu bafite mituweli babasanzemo indwara. Ni ukuvuga ngo turasaba Abanyarwanda n'abandi bose kugira ngo bipimishe bamenye uko bameze ejo batazicwa n'indwara kandi imiti ihari.
Abagize iri shyirahamwe rirwanya indwara z'umwijima bavuga ko amahirwe yabaye menshi yo kuba uwanduriye indwara muri iki gihe yakira ugereranije n'uko mu myaka yatambutse byari bihagaze.
Ku buryo iyo mbaze ibizamini njyewe kandi nitwa ngo narindi kuri asiransi ya Rama, byatwaye hafi njyewe narinzi ndangiza umwaka bigeze muri miliyoni hafi esheshatu cyangwa zirindwi. Hariho na mugenzi wacu utuye Cyangugu wazaga kwifata hano, we yagurishije inzu ye ya mbere agurisha ya kabiri, noneho nyuma yaho iyi miti yindi niyo yamukije. Nanjye rero iyo ya mbere ntabwo yigeze inkiza, iyo natanzeho menshi ntiyankijije, gusa yarangabanyirije. Ariko noneho indi ya kabiri niyo yankijije amezi atatu.
Ugewe ntabwo nari mfite assurance nivuzaga ijana ku ijana. Ni ukuvuga ngo muri icyo gihe imiti twafataga twayishyuraga amafaranga ibihumbi 700 buri kwezi muri kifaruma, noneho umuntu agatakoresha n'ibizamini kubera ko twakoreshaga ibizamini buri cyumweru. Ibyo bizamini nabyo byadufataga hafi ibihumbi 300 ku buryo umuntu wivuzaga adafite assurance yivuzaga kuri miliyoni buri kwezi mu mezi 12. Iyo miti yagombaga kugutwara miliyoni 12, kandi gukira bikaba byari ku kigero gike cyane. Narangije umwaka noneho nkoresheje kontrole nyuma y'amezi 6 usanga ntarakize. Byabaye ngombwa kuntegereza haza iyi miti bari gutanga ubu ngubu. Iyo ngiyo yatangiye tuyigura miliyoni n'ibihumbi 200 tukayinywa amezi 3 niyo yashoboye kunkiza kugeza ubu.
Abagize iri shyirahamwe bavuga ko ibi bintu byoroshye, icyo umuturage asabwa ari ukwipimisha gusa ubundi agahabwa imiti ku buntu. Kugeza ubu ariko ikibazo gihangayikishije umuryango Nyarwanda nuko benshi batarasobanukirwa n'uburyo iyi ndwara yandura, ndetse hakaba hari bamwe bagitanga akato
kuko iyo wayirwaraga babaga bazi uko upfuye birangiye. Ni ukuvuga ngo bamwe bahabwaga akato
mbere y'uko tukora ubukangurambaga. Hariho akato agahezwa ngo kugira ngo adashobora kubanduza kubera ko uburyo yandura batari babusobanukiwe. Nabaha nk'urugero rw'umuntu rwose mperuka kubona yararwaye, umuryango we wanga kumukarabya ngo kugira bavuga ngo ashobora kwandura aramutse amukarabije.
Leta y'u Rwanda ivuga ko yihaye inshingano zo gusobanurira abaturage ibibi bw'indwara, inabasaba kwipimisha hakiri kare nubwo benshi batarayisobanukirwa.
Ntabwo bifata tuyize ndayumva ariko ntabwo ubumenyi bwayo ntabwo nsobanukiwe ngo ni indwara imeze ite.
Ndayumva ariko ntabwo
njye numva babivuga ko ibaho ariko nanjye nyine mbyumva gutyo nta makuru mbifite
ubuzi ni wirwaye cyangwa utayirwaye.
Ntabwo mbizi.
Ntabwo nzi uburyo yaba umuntu ashaka kuyirindamo, ariko tuzi ko yica.
Kugeza ubu abaganga bavuga ko iyi ndwara ya hepatite B ndetse na C uburyo zanduramo byenda gusa n'uburyo agakoko gatera sida kandura. Dr. Damascene Makuza ukuriye ishami ryo kurwanya agakoko gatera sida n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo na hepatite mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC asobanura uburyo indwara yandura.
Ari B na C kwandura ni kimwe, yandura kimwe n'agakoko gatera sida. Zandurira cyane cyane mu maraso. Umuntu uyirwaye ashobora kwanduza undi basangiye ikintu kiriho amaraso, wenda kikamukomeretsa. Ushobora kuba uri kwa muganga ugahabwa amaraso yanduye, hakiyongeraho no kwandura mu mibonano mpuzabitsina cyane cyane B. Yandura mu mibonano mpuzabitsina ni kimwe n'agakoko gatera sida, mu gihe hepatite C yo kwandura mu mibonano mpuzabitsina ni gake ku ijana, ni 3%. Ikindi umubyeyi ubyara umwana we ashobora kuyimwanduza mubyara cyangwa mwonsa. Izo zombi ashobora kuzimwanduza mubyara cyangwa mwonsa.
Kugeza ubu mu Rwanda abantu bagera kuri 3.9% nibo banduye indwara y'umwijima yo mu bwoko bwa B, naho 3.5% nibo bafite indwara y'umwijima yo mu bwoko bwa C, bo bakiriyo bafashe imiti kare. Abaganga bavuga ko ko indwara y'umwijima y'umugoko bwa B idakira ariko bagira kuri 95% bayanduye ishobora kwikiza mu gihe abitikijije banywa imiti ubuzima bwabo bwose. Imibare yatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS mu mwaka wa 2016 igaragaza ko abantu bagira kuri 400,000 aribo banduye izi ndwara za hepatite ku isi hose, abari hagati ya 600,000 to 1,100,000 bakayandura buri mwaka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mu Rwanda kandi ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko gukomeza umugambi wo gucungera uduce twose abantu binjiramwo badaciye ku mipaka bakaba bazana ikiza cya Ebola mu Rwanda utanga icyizere. Abanyagihugu ariko barunganira inzego zisanzwe z'umutekano baracungereye John Mutaga inzira nk'izo. Ni inkuru ya Claude Ganza Munyamagana umenyesha makuru
mu gihe u Rwanda rukomeje gukaza ingamba zo gukumira ko icyorezo cya Ebola kimaze hafi umwaka kigaragaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyarwinjiramo. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavuga hano rubi n'umujyi wa Goma buratanga icyizere ko Ebola itazinjira mu Rwanda kuko ibikenewe byose mu gukumira iki cyorezo bihari kandi hakaba hanakorwa igenzura umunsi ku wundi mu buryo buhoraho. Mu kiganiro cyihariye bwana Gilbert Habyarimana uyobora aka karere yahaye Radio Ijwi ry'Amerika yasabye abatuye aka karere kumva batekanye.
Muri Rubavu na karere ubu ngubu gatekanye, bahagaze neza, nta cyorezo kigeze kihagera, nta n'ikizahagera kubera ingamba nziza zafashwe kandi tugomba gukomeza gushyiramo imbaraga. Ibyabaye muri Congo ni muri Congo, ariko ikiza kiriho nabo bashyizemo imbaraga kugira ngo hari icyizere cy'uko biri kugenda bijya mu murongo.
Uretse kamera zipima umuriro mu kivunge cy'abantu n'abaganga bakoresha utwuma mu gupima umuriro buri muntu wese winjiye mu Rwanda bikorerwa ku mipaka minini izwi, ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko bitagarukiye aho kuko ku bufatanye n'abaturage n'ahandi hakekwa ko abantu bahinjirira mu buryo butazwi hacunzwe neza kandi ko hari abagenda bahafatirwa bagashyikirizwa inzego bireba ngo bakurikiranwe.
Abanyuraga ahatemewe ubu ngubu abafashwe bashyikirizwa inzego zibishinzwe kugira ngo amategeko yubahirizwe babibazwe mu rwego rwo kugira ngo tunakumire. Ariko ikiza gihari nuko n'abaturage bishyiriyeho uburyo bwo gukurikirana uwariwe wese washaka kunyura mu nzira za panya yakaba ashobora kutuzanira ibyo byago byo kuba icyorezo cyaza. Abaturage rero bishyiriyeho gahunda yaba ari ku manywa yaba ari nijoro go gukurikirana ahantu hose umuntu yanyura mu buryo butemewe atabanje gupima. Abaturage rero hirya no hino mu midugudu bose bakanguriye kwirinda iki cyorezo, ariko none bakaba naho n'abajyanama w'ubuzima ndetse n'inzego z'ibanze zahuguwe uburyo bakwitwara biramutse bigaragaye.
Bwana Habyarimana uyobora akarere ka Rubavu bavuga ko nubwo ingamba zakajijwe ariko byaba byiza abaturage birinze gukorera muri Kongo ingendo zitari ngombwa. Ubutumwa bwunga mu bwatanzwe na Minisitiri w'ubuzima ubwo yasuraga akarere mu minsi mike ishize.
Icyo twabwira abaturage bajya muri Congo cyangwa se abaturage muri rusange, ibitari ngombwa nta mpamvu y'uko bibajyana muri Congo. N'ugiyeyo agomba kugenda afite amakenga yo kwirinda, kurinda be no kurinda twese Abanyarwanda, ku buryo izi ngamba zose zafashwe twese tushyira hamwe kugira ngo bibyare umusaruro.
ubuyobozi bw'aka karere ku bufatanye n'inzego z'ubuzima kandi bwashyizeho bapima Ebola bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazinyuze inzira y'amazi bakomokera ku cyambu cya Rubavu baturutse mu duce twa Minova na Kalehe.
Bimeze neza rwose, abaturage barabyumvise. Niba hari ibyo ujya kureba muri Kongo ushobora kubibonera hano mu Rwanda, n'ubundi nta mpamvu waye. Ariko niba unagiyeyo, hari amakenga, hari impungenge ugomba kugira, ukamenya uburyo witwara, ukamenya ko uragira isuku, ukamenya ko urakaraba ugeze ku mupaka, ukamenya ko uripimisha. Ariko wafatwa n'akandi kandi kariko kose uzi ko wageze muri Kongo, ni byiza yuko wihutira kugera ku kigo nderabuzima kugira ngo baguhe ubufasha bw'ibanze, kubera ko nabyo birateganyijwe uburyo wagira ibyago byo kwandura agomba kugufashwa.
Nta muntu n'umwe uragaragaraho virusi ya Ebola ku butaka bw'u Rwanda kugeza ubu. Inzego z'ubuzima mu Rwanda zivuga ko abantu basaga 2023 bamaze guhugurwa kuri Ebola, barimo abakora mu nzego z'ubuvuzi, mu nzego z'ibanze n'iz'umutekano. Zivuga kandi ko hamaze gukingirwa abaganga basaga 3,000. Izi ni inkingo zihabwa abantu biboneka ko bafite ibyago byo kuba bahura byoroshye n'abanduye indwara kurusha ibindi byiciro by'abaturage. Imibare iheruka yatanzwe na OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, yerekana ko kuva virusi ya Ebola yakwaduka muri Kongo mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize, abantu 2,620 aribo bayiketsweho, nyuma y'ibizamini bya laboratwari byemezwa ko bayanduye bidasubirwaho hari 2,526. Imaze guhitana abantu 172,000. Muri aba, OMS ivuga ko abantu 668 bizwi neza ko bazize Ebola, mu gihe abandi 94 byaketswe ko ariyo yabahitanye. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Kuva mu ntango zindwi tugiye kurangiza, aborozi n'abacuruzi inka bakorera imirimo yabo muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Epfo, bavuga ko abantu bakekwa kuba ari abasirikare ba leta ya Congo FARDC babambuye inka ijana zine bari bajanye ku isoko ry'Isalamabila yo mu ntara ya Maniema. N'inkuru ya Vedaste Ngabo, umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika ibuvira.
Bamwe muri abo bacuruzi banyazwe inka zabo baje gutangira ikirego ku buyobozi bukuru bwa gisirikare bukorera mu mujyi wa Uvira, babwijwe rya Amerika kuri uyu wa gatandatu ko zimwe muri izi nka bari bashoreye bajyanye mu masoko y'Isalamabila n'Ibujimayi zanyazwe n'abasirikare bakorera muri batayo ya kabiri iri muri rejima y'2024 ikorera Wamaze. Elias Murama n'umwe muri abo bacuruzi bari bajyanye inka Mbujimayi.
Twari abantu 13 ikundi nini y'abacuruzi, tuvuye Minembwe twerekeje Kindu abandi Mbujimayi, turamanuka tunyura mu ntara yatandukanye byatwaye iminsi cumi duhura n'abashefu n'abaturage aho dutanga amafaranga bakaduhinzira tugatambuka bakaduha uburaro tukarara neza. Ariko umunsi twaraye muri camp militaire ahantu hitwa Luiko, niwo munsi badukuyeho inka. Ibyo bintu biradutangaza cyane.
Bazi bakuyeho,
twabaye twicaye ku nka muri camp militaire hagati iruhande wa gatatu muri 5 metres, hadutera abantu bafite imipanga n'imihoro batema inka, duhamagara abasirikare baraza barabireba, batubwiriza ko bagomba gutucungira umutekano ngo tubahe amafaranga turayabaha. Nyuma yabwo gatoya twabahaye 50,000, asanga n'80,000 twari twabahaye ku manywa tubasaba ko turaraho ngaho. Nyuma yabwo nibwo abasirikare baje ngo baje gucunga umutekano barahava, badusiga nyuma 30 minutes bahita bongera kandi baragaruka. Ariko noneho hagaruka abasirikare badutuka badutunga amatoroshi batangira gukubita inka no kuzitwara. Urumva nta twari tugikoze, twahise twirukanka tujya mu bihuru.
Abo bacuruzi bavuga yuko muri kino cyumweru gishize hari abandi bacuruzi bari berekeje inka mu ntara ya Manyema gukorera ubudandaza bw'inka, nabo banyazwe inka zabo zigera ku ijana, ndetse bashimutwamo n'abantu batatu bashimuzwe n'abantu bitwaje imbunda. Ndore ko muri abo bacuruzi hari abari babanje gufungwa n'abasirikare bakorera muri rejima y'2024. Pasiteri Dogo Mpimuye afite umuvandimwe washimutiwe w'Amaza ajyanye inka Ikindu, none kuri ubu bakaba bari kubasaba 500,000 by'amadolari kugira ngo barekure abo bantu bashimuzwe.
Abo basore bagiye, amazina yabo umwe yitwaga Papa Bisengimana, undi yitwa Murama Madeberi, undi yitwa Frederic. Abo bahungu bagiye bagiye ku bucuruzi baja Kindu, bageze kuri 20 kilometers 20 mirongo 20 na Wamanza, baraterwa mu Rukerera babajana barabashimutsa. Bari bafite inka karibu 150, inka ziratabanyika zitakara ku musozi, zimwe barazitemagura izindi barazijana, ariko izindi zitakara kugeza ubu. Uyu munsi wa none duhagaye tuganira ihani ya yindi batubwiye ijambo duheruka ageje umundi baratubwiye ngo icyo batumenyesha ko turasubika abantu bacu bahari ngo kuko hariho umurembye ngo yakubise ko ararembye cyane ngo twokwikanga ko yapfuye.
Umuyobozi w'aborozi muri teritwari ya Fizi bwa Diana Mubangire Sefania yavuze ko baje kurega abo basirikare kwa General de Brigade Rugayi David ugenzura aka karere ka gisirikare kugira ngo afunge abo basirikare bakekwaho kunyaga inka zabo.
Kirego dufite nuko inka ziri mu kunyagwa zikanyagirwa iruhande rw'abasirikare ariko ntihagire igikurikiraho, kandi inka ziheruka kunyagwa izo nka zaranyazwe turataka ziragenda abasirikare ntibazikurikira ngo bazigarure kugeza n'ubugingo n'ubu aho zirazirirwa kuzirarirwa imbere y'abasirikare gutya bahaye bazibona.
Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bukuru bwa gisirikare bukorera Uvira kugira ngo bugire icyo butubwira kuri ibi birego abo baturage baje kubutura ntibyadukundira. Gusa muri uku kwezi ubwo umugaba mukuru wungirije w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo Lieutenant General Tangu Foro yasuraga komine ya Minembwe yari yasezeranyije abaturage ko agiye gushakira amatungo n'aborozi umutekano, ariko kuva uyu muyobozi yava mu Minembwe hamaze kunyagwa inka zirenga 200. Vedaste Ngabo kubwijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Tuti maze mukundira ryo ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukira ingaha tuboneye ukanda kanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu iyi bw'ivyuma hamwe na Jeffrey Mutagoma yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkundije amakuru nayo mwashikijwe na Aloys Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro umunsi mwiza.